Tuwashimiye komandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe Faustin Twagiramungu higeze kuba umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda muri leta ya mbere ya FPR Inkotanyi mu 1994 yitabye Imana yashengeye ku myaka 78 akikujwe n'umuryango yango wiwe iburuseri mu Bubiligi
gihe cyari gikomeye cyane aho leta yari iriho itemeraga abanyarwanda baturutse mu mahanga bateye u Rwanda aravuga ati abo ni impunzi zagiye hanze tugomba kubakira
Uyu ni Noble Madara yari umusirikare muri FPR Inkotanyi inyuma y'umwaka umwe umupaka wa Nemba Gasenyi uhuza u Rwanda n'u Burundi ufunguye ababa mu micungararo yawo bavuga ko bataremererwa gusubira guhanahana ibidandazwa nk'uko byahoze imbere ya 2015 navyo twari bateguriye tunabafitiye n'amakuru mu by'intambara ya Hamas na Israel turambura mu kanya isasi Amakuru yacu no mugoroba tuyahere kuyagezweho ijya nino ku isi Israel yemeza ko yakajije ibitero muri Gaza igisirikare cha Israel kivuga ko uno munsi kwa gatandatu cagavye ibitero birenga 50 mu gisirikare citwa Khan Yunis kiri mu buseruko bwa Gaza ni ibitero Israel ivuga ko yagavye ikoresheje inzira zo mu birere mu mazi no ku butaka Israel yemeza ko mu buraruko bwa Gaza naho nyene yahagavye ibitero igisirikare cha Israel cigamvye ibitero casubiye kugaba muri Gaza inyuma y'indwi ya gahengwe kintambara Israel na Hamas byari bimazemwo abategetsi ba gisirikare muri Israel babandanya kuvuga ko inyuma y'imisi ibiri yako gahengwe muri rusangi bagavye ibitero birenga 400 muri Gaza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Gaza ugasigura ko ibitero vya Israel vyahitanye abantu 184 Israel ntacivuga kuri ivyo bitigiri hagataho umushikiranganje wo kwivuna abasi muri Syria yavuze ko mu cagucaga ubwuno wa gatandatu Israel yagavye ibitero mu micungararo y'umurwa mukuru wa Syria Damas imenyesha makuru vya leta muri Syria vyatangaje ko igisirikare cico gihugu carashe misile nyinshi za Israel kandi atanakimwe ivyo bitero vya Israel vyononye muri Syria ano makuru ntaco Israel irayavuga ko tuve muri Israel tuja muri Somalia yakiriye neza ingingo ya ONU ivanaho embargo yari yarafatiwe ico gihugu mu 1992 iziririza kurungika muri Somalia canke kudandaza ibigwanisho muri rusangi ku mpande zita dukanye ziri muri ico gihugu akanama ka ONU kajeje umutekano kavanyeho iyo ngingo ejo kwa gatano mutumwa bwace kuri televiziyo ya leta president wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed yishimiye ino ngingo agira ati ubu igihugu cacu kiridegenvya mu kugura ibigwanisho vy'ubwoko bwose cifuza reka mpumurize ko ibigwanisho bizoba biri mu minwe ya leta yacu bitazokwigera bibera ikibazo abanyagihugu canka makungu mwitangazo urwego rw'igihugu rujeje umutekano n'iperereza muri Somalia gwasohoye nago gwavuze ko ingingo ya ONU ije hageze kuko Somalia iri mu rugamba rwo gutuza umurwi w'iterabwoba wa El Shabab umaze imyaka 16 uyihanze leta ya Somalia yari maze igihe kirekire isaba ko ivanwa burundu muri embargo yibuza kugura ibigwanisho vy'ubwoko bwose yipfuza naho embargo yo kugura ibigwanisho vy'ubwoko bwose yavanyweho kuri leta ya Somalia ONU yategetse ko ataruhande na rumwe rwemerewe kudandaza canke kurungika ibigwanisho biurungikira umurwi w'iterabwoba wa El Shabab canke izindi mpande zihungabanye umutekano wa Somalia mu 1992 ONU niho yafata ingingo ibuza muri rusangi idandazwa ry'ibigwanisho ku mpande zitandukanye zo muri Somalia ariko uko umwanya wagiye uritera nikiyo ngingo yagiye iratezurwa buke buke guki inzego za leta zemererwa kugura ibigwanisho ariko bibanje kurimburwa no murwi wa ONU warujejwe ivyivyo bihano umurwi wari ufise uburenganzira bwo kwankira Somalia kugura ubwoko kanaka bw'ibirwanisho bicira umuriro Inama igira 28 ishamwe mpuzamakungu ONU COP 28 irabandanya kubera I Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe za Arabu. Vice President wa Amerika Kamala Harris mu ijambo yavuze yemeye ko Amerika igiye gutanga imiliyaridi 3 z'amadolari ya Amerika zizoja mu kigega kijejo gusurumbusha ibihugu bihura n'ihindagurika ry'ibihe kandi ataruhara vyagize mu kurungika ivyuka vyonona ibirere. Ico kigega citwa Fonds Vert pour le Climat. Kamala Harris yagize ati kwisi harabasubiza inyuma intambwe tugezeko, harabategetsi batemera ivyihindagurika ry'ibihe, harabategetsi babangamira imigambi yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, eka hari n'abategetsi bayovya mu gutanga makuru atariyo kwihindagurika ry'ibihe. Amafaranga Vice President wa Amerika yemeye ko azotangwa abwirizwa kwanza kwemezwa n'amashinga mateka ya Amerika ni mu gihe abashinga mateka bose badashigikiye ko Amerika yoterera muri ico kigega cemeje gushigikira ibihugu bihura n'ihindagurika ry'ibihe. Amerika yemeye kandi kuvavanura n'amahinguriro atanga umuyaga nkuba hifashishijwe amakara. Ivyigwa vy'abahinga mu vy'ibidukikije bivuga ko inganda zikoresha amakara mu guhingura umuyaga nkuba zize imbere mu zono na cane ibidukikije. Umushikiranganje ajeje umugenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken nawe mu ijambo ryiwe yavuze ko ihindagurika ry'ibihe ari ryo riri inyuma y'ikena ry'imfungurwa. Havuga ko mu 2050 amatohoza yereka ko imfungurwa zizoba zikenewe zizokwiyongera kugera ku bice 50%, mu gihe ihindagurika ry'ibihe rizotuma umwimbu ugabanuka kugera ku bice 30% muri ico kiringo nyene ca 2050 atagikozwe. Ano makuru yose habagezweho ijya nino ku isi ku ijuru rya Amerika n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijuru rya Amerika twongere tubahikaze. Faustin Twagiramungu yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda muri leta ya mbere ya FPR Inkotanyi mu 1994 yitavye Imana. Yaguye I Bruxelles mu Bubiligi afise imyaka 78. Umwe mu bo mu muryango wiwe yabwiye Ijuru rya Amerika ko uno munsi kwa gatandatu Faustin Twagiramungu yari yavyutse akomeye ariko akumva naniwe, byashengeye akikuje n'umuryango wiwe. Ibindi kuvyamuranze na mugenzi wacu Venus Tashimima.
Bwana Faustin Twagiramungu yatabarutse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 2 Ukuboza I Bruxelles mu Bubiligi, nkuko umuryango we watangarije Ijwi ry'Amerika. Nyakwigendera yabyutse ari muzima ariko akumva ananiwe, yaruhutse akikijwe n'umuryango we. Faustin Twagiramungu wabaye ministre w'intebe muri leta ya FPR Inkotanyi yashyizweho mu mwaka w'1994, yari yagize uruhare rukomeye mu biganiro by'amahoro byaje kugera ku masezerano ya Arusha. Izina rye ryari ryanditse muri ayo masezerano nk'uzaba ministre w'intebe w'inzibacyuho. Noble Marara wari umusirikare w'Inkotanyi icyo gihe yibuka Twagiramungu nk'umuntu waranzwe no guhuza Abanyarwanda.
Faustin Twagiramungu ikintu gikomera cyane muri jyewe mwibukiraho ni ukuba yarahagaze hagati y'igihe cyari gikomeye cyane aho leta yari iriho mu Rwanda itemeraga Abanyarwanda baturutse mu mahanga bateye u Rwanda babita abanyamahanga. Aravuga ati abo ni impunzi zagiye haze ziragarutse, tugomba kubakira kandi ntabwo twagira amahoro tutabakiriye nk'Abanyarwanda. Ati ibi ni ibinyoma byo kubita abanyamahanga, kubita ko ari abagande ntabwo ari byo, ahubwo ni Abanyarwanda b'impunzi. Tugomba gushaka igisubizo cyahuza Abanyarwanda bose muri rusange. Ayo ni amagambo yakoresheje mu gihe yari ari mu bubasha bwo kuyobora ishyaka yayoboraga. Yabigiriyemo ibibazo byinshi cyane, leta yari icyo gihe nayo iramubangamira, ariko yakomeje gutsimbarara ko atareba ubwoko ahubwo areba abanyarwanda igihe nandi umunyarwanda yari itarabaho yingiye leta y'uyu munsi ivuga.
Faustin Twagiramungu yumvikanye kenshi ku maradiyo mpuzamahanga avuga imigendekere ya politiki yo mu Rwanda yakunze kumvikana mu kiganiro Imvo n'Imvano kuri BBC kimwe n'abandi banyapolitiki bakuru b'u Rwanda ari Yusuf Mugenzi baganiriye aramwibuka nk'umunyakuri.
Venuste mu biganiriro gye nakoranye n'abanyapolitiki b'u Rwanda navuga ko Twagiramungu yari umugabo uvugisha ukuri waharaniye ukuri kugeza yitabye Imana n'umuntu uhagaze ku kuri. Ndibuka umunsi Adida turi mu kiganiro arizwa n'abantu be bishwe muri Jenoside Faustin yatakaje abantu barenga 40 azira bazize imikorere yo kuvugisha ukuri kuko tuvitanaga icyo gihe na leta yari hari ari kucyashaka ne demokarasi indacyo haraniraga kandi yitabye Imana haranira demokarasi yari intwari kandi azibukwa mu mateka y'u Rwanda nk'intwari w'umuntu wabandi bavuga ngo ntabwo apfandi ijambo kukintu yemeraga ko arukure bagira mungu ntabwo yashoboraga guhinduka na gato.
Faustin Twagiramungu wavukiye muri komine Gishoma mu cyahoze ari prefetura ya Cyangugu yabaye mu babyukije ishyaka MDR muri 1991 yaryobora kuva muri 1992 kugeza avuye mu Rwanda mu mwaka w'1995 atabarutse yayoboraga ishyaka Rwandan Dream Initiative ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda rikorera mu buhungiro.
Inyuma y'umwaka umwe umupaka wa Nemba Gasenyi uhuza u Rwanda n'u Burundi upfunguye ababa mu cungararo yawo bavuga ko bataremererwa gusubira guhanahana ibidandazwa nkuko vyahoze imbere ya 2015 imipaka itarugarwa. Ibindi numenyesha makuru Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Uyu mupaka uherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera ni mu birometero bisaga 60 uvuye mu mujyi wa Kigali. Uyu mupaka wafunguwe mu kwezi kwa 10 umwaka ushize kugeza ubu abawunyuramo bemeza ko ubuhahirane butarasubira mu buryo nk'uko byahoze mbere y'uko ufungwa. Ukigera kuri uyu mupaka ubona imirongo ku itirishya ry'abashinzwe binjira n'abasohoka ku mpande zombi bareba niba ibyangombwa by'abifuza kwambuka byuzuye. Abinjira bose berekana ibyangombwa by'inzira bizwi nka passport, ababishinzwe bakabanza gusuzuma niba byuzuye bakabareka bagatambuka. Abakora ku mpaka wa Nemba babwijwe rya Amerika ko bagenzi bagera kuri 700 aribo bambuka uyu mpaka ku munsi bajya cyangwa bava mu Burundi. Gusa aba bayobozi bavuga ko muri ibi bihe bisatira impera z'umwaka abambuka uyu mupaka biyongereye ubakaba bagera ku 1000. Mu mwanya namaze ku mupaka nabonye abagenda biganje mu bakiri bato cyane cyane urubyiruko. Uru rujya n'uruza ruje nyuma y'imyaka igera kuri 7 ubutegetsi bw'u Burundi butumvikana n'ubw'u Rwanda aho abategetsi b'u Burundi bashinjaga ubw'u Rwanda gushyigikira bagerageje guhirika ubutegetsi bw'u Burundi muri 2015. U Rwanda bakomeje kugaragaza ko nta ruhare rwagize muri ibi bikorwa. Kugeza abaturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko bifuza ko bajya basabwa ibyangombwa nk'ibyo batangaga mbere. Aba baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika basobanura ko abaturiye hafi y'umupaka mbere basabwaga kwambuka bakoresheje irangamuntu ariko ubu bose basabwa kuba bafite passport, ibintu bemeza ko bibagoye.
Rohejwe hagashyirwaho uburyo bw'irangamuntu nk'uko tujye Uganda byaba byiza kurushaho kuko laissez passer cyangwa se passport bigurwa amafaranga menshi.
Amafaranga ya passport cyangwa amafaranga ya laissez passer haibango batayafite kandi yarafite umujyango hariya yarafite akabinesi yarukora hariya.
Ubuzima nyine baba bugenda gake gake bitewe n'uko batadukomora ngo tuze tugenda ku buje tubisanzwe nk'uko byahozeho kera. Bagaragara ko urujya n'uruza rwagabanutse.
Abaturage kandi bagaragaza ko nubwo bemerewe kongera gusurana hagati y'ibihugu byombi bagifite ikibazo cy'uko batarabasha guhahirana nk'uko byahoze.
Ubu twarashomereye nta kintu turiho rwose mudukorera ubuvugizi tukongera guhahirana nk'ibisanzwe. Kuno ku mupaka biteye muri no minsi ni ukuvuga ngo nta bicuruzwa bigomba kuva i Burundi bizinaha mu Rwanda. Twe abaturage tugire ubwisanzure bwo kuba twajyayo
muyindi mirenge yegeranye n'umupaka w'u Burundi ko abaturage babwijwe rya Amerika ko bataramenya niba n'imipaka yarafunguwe
nta u Burundi nta bajyayo magingo aya nta guhahirana ufunguye impaka nta nubwo tuzi ko nta bayifunguye mbere twagenderanaga nta kibazo cyari gihari ariko imipaka ifungiye ntabwo tukigunda kugenda
ntabwo tubibona neza ibyo dushaka ikibura u Burundi ntabwo duharana neza nyine nkuko tubyifuza ahubwo nta nubwo nari nanabizi ko imipaka yafungutse ntabwo nari mbizi
mbanza hagifunze ntabwo mbizi
Burundi bwo ntabwo tunabizi niyo duhahirana niba imipaka yarafungwa ntirafungurwa rero
ntabwo uri gupfa kujyayo n'uruzi urwaruzi ugiye rwagutwara
umupaka w'u Rwanda n'u Burundi uherereye Nemba uri mu karere ka Bugesera umuyobozi w'aka karere Richard Mutabazi yabwira Ijwi rya Amerika kuba ku mupaka wa Nemba hanyuzwe ibicuruzwa bivuye mu Rwanda yaduhaye ingero z'ibyuma byiganjemo za ferabeto bijyanwa mu Burundi inkweto za plastike ndetse n'ibinyobwa by'uruganda rwa Skol uyu muyobozi yavuzeho kugeza ubu ibicuruzwa bituruka mu Burundi aribyo bitaratangira kuza akaba atamenya impamvu yabyo mutundi turere duhana imbibi n'u Burundi nko mu ntara y'amajyepfo guverineri w'iyo ntara Kayitesi Alice yabwiye Ijwi rya Amerika ko nyuma y'inama zinyuranye bakoranye na bagenzi babo b'i Burundi ubuho ubuhahirane bwatangiye ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi uri ku Kanyaru mu majyepfo y'u Rwanda
bijyanye n'ubuhahirane rero twe ku ruhande rwacu nk'u Rwanda imipaka irafunguye n'ibicuruzwa biremerewe kugenda ibijyanye n'inzoga za Skol birambuka amasafuriya ibicuruzwa bya surfo bikorwa n'uruganda rwa surfo n'ibindi kuko twimipaka yacu irafunguye nta kibazo ariko ku ruhande rw'abaturanyi ntabwo ibicuruzwa byari byose byari byatangira kwinjira ariko harimo bimwe byinjira harimo imbuto ibitunguru amamesa itabi ndetse n'ubuki
mu nama y'abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba abayobozi b'inteko babwiye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru gishoje kubucuruzi hagati y'ibihugu bigize uyu muryango butarabasha gutungana abayobozi bayo yarabasobanura ko kugeza ubu hari ibihugu bitaroroshya urujya n'uruza bw'abaturage babyo kugeza ubu sibyo abaturage b'u Rwanda Uganda na Kenya bagenderana bifashishije irangamuntu igihugu nka Tanzania n'u Burundi kubijyamo aracyakeneye urwandiko rw'inzira bita passport muri rimwe rw'igifaransa Assumpte Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho abantu barenga igice cy'abanyororo mu gihugu baba bari mu mbabuhero bidakurikije amategeko ishamwe ryigenga mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu IDHP Initiative des droits humains au Burundi ryakoze amatohoza yerekana ko bamwe muri abo banyororo barengeje igihano bakatiwe Pierre Claver niyo nkuru harabandanya nino nkuru
raporo ya IDHB Initiative pour les droits humains au Burundi rimwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu ivuga ko hari abanyororo bibagiwe Karina Tersekia umushakashatsi ibyo shiramwe IDHB yabwiye Ijwi rya Amerika ko abo bibagiriwe mu mabohero bagwiriyemo abaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'abo yita ko bagerekwa ko ibyaha bya politike kubera ibyiyumviro byabo bitandukanye n'ivy'umugambwe uri ku butegetsi aba baguriyemo abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe na leta nka SNL n'igindi hamwe nabagiye mu myerekano yo kwiyamiriza ikirengo ca gatatu canya kwigendera president Peter Nkurunziza
Nous les appelons prisonniers oubliés parce que personne ne
sont atetubita abibagiwe kuko atanumwe akibitayeho iyumvira name ko baba baraburanye bagatsinda imanza akarenga kabiri ariko bakaguma bavundiye mu buroko niho nyango rikabije ry'amategeko yamara badafata ingingo yo kubarekura bitwaza igihagararo bafise mu mushikiriza manza abakomeye mu ndongozi mu mugambo uri ku butegetsi canka bo mu rwego rw'iperereza abenshi bagirizwa ibijanye na politiki ike no mutekano ugushaka guhunga abanyinzego z'igihugu n'ibindi bamwe bakamara imyaka n'iyindi bataraburana
ou les affaires peuvent rester pendant plusieurs années
Iryo shyirahamwe rivuga ko ryakoze amatohoza mu mabohero menshi ari mu gihugu rirerekana n'amazina ritanga ko akarorero ko bafunzwe kandi barejejwe inshuro zirenga zibiri na sentare yamara ntibarekugwe akate Burundi irindi shyirahamwe rikunze kugira amatohoza mu mabohero rivuga ko abafungiwe ubusa barenga igice cy'abanyororo bose bari mu gihugu Ibi biremezwa na Jeremie Rukuki umwe mu baharani agateka kazi na muntu mu Burundi yarekuwe mu mwaka w'2021 inyuma y'imyaka 4 yaramaze afunzwe yari yakatiwe igihano cha mbere gihawe abakora ako kazi cyo gufungwa imyaka 32 mu nyuma kiragabanuka gushika ku mwaka umwe kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Rukuki aribuka ko ibiri muri iyo raporo yavyiboneye ko ibindi akabibona no kubo bari bafungiwe hamwe
iyo uharanira gataya kazi na muntu ashikanywe mu ibohero arabuzwa kwivuza baramuburagiza aha ajyama baramwiba baramuhohotera bakaburizamwo imanza yuko zitera imbere iyo bambikunze naho bakamucira urubanza bamucira umunyororo uremereye
umwe mu bacamanza amaze imyaka 12 akorera mu gisata cy'ubutungane mu Burundi yabwiye IDHB muri raporo yayo ko kenshi abacamanza batamikwa ingingo bafatira abafungiwe ivyaha bimwe bimwe byitirirwa kugwanya leta umugwe igihugu wigenga ureje agateka kazi na muntu nawe nyene uremeza ko amabohero yarengewe kandi agwiriyemo abafungiwe ubusa 6 vinyene muraba ahamagarira leta n'inzego zitandukanye kwikubita agashi ni mu kiganiro cyihariye kuri mikro y'ijwi rya Amerika
mu bisanzwe uko byari bizwi ni uko umuntu wese ari muri izo nzego zitandukanye z'ubutungane cyangwa z'inyamira mabi yomenya ko atokwihutira gufunga ahubwo bobanza kuraba uburyo bwoshoboka ko bakurikirana abantu ubidegenza
amabohero 11 ari mu gihugu arimo abafungwa barenga 11,000 kandi afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 4,200 gusa ibohero rya Mpemba riri Bujumbura ryonyene rimwe abarenga 4,300 abarenga kure ababwirizwa gufungwa mu gihugu cyose twagerageje kurondera icyo ubushikiranganje bw'ubutungane bo bivuga ko ariko umuvugizi wa Sentare ntayinyuzwa ari nawe avugira urwego rw'amaparike Anyasi Bangiricenge ntiyashimye kuvugira kuri mikro zacu n'ubutumwa twamurungikiye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi bwa WhatsApp naco yabuvuze ko icyo bikoze umukuru w'igihugu aheruka gutangaza ko hagiye kujaho uburyo bwo gusuzuma abafungiwe ubusa bose kugira ngo barekugwe Karina Tersekiano umushakashatsi wa IDHB nawe nyene yatwiganiye ko imbere y'uko basohora iyo raporo babanje kuyiha urwego rw'umukuru w'igihugu n'ubushikiranganje bw'ubutungane ariko ko izo nzego zose zitashimye kugira ico zishikirije kubiri muri ico cegeranyo Pierre Clavier ni inkuru kubwijwe rya Amerika
ejo ki Amerika tubandanirize kugakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Aya mambo teje muhumuro na yatugize ahantu.
Eh, ibaze nkubuna nihutiye kuja konsa umwana, none ni natebana gatonya. Nsanga yarize yasaraye.
Iya muteje ko yakawaida yi. Eh, aba tutiki bana shimama, una kule pembeni kote kisiko na yale. Eh, madame ngwani angalie ngwani pite kwako nione, nipati minute kwa sana.
Unyaruka ariko shofu.
Mina kwa mbisho kwa lipu natoka mtaksi yangu.
Ngo kwe.
Kwa habayi. Madame, mina kwa ambia vitu minakuwa mbaya. Kuku barieri ya magendo kule. Na batu biko baneshimamia barakia kukamata wee.
Jewe, bando ndira kuyiki. Jewe vanafata kuweriki.
Asemi kwa nangalia batu wenye mibu wanafanana barusangi. Kama unapenda maishako mama wende.
Oye, hey. Shofi, mfasa. Mfasa, shaku inyegezo, mfasa. Aku, tusubiri nyuma, shofi.
Hapana madama, hapana hapana kabisa. Wewe uende tu kabisa mimi napasha endelesha njia yangu kabisa. Hivi hauko unasikia nini? Mama toka mvuatiri yangu bandu.
Fasha shofi. Usoki kadi njama mumitego yabantu. Eh bashobora nokunyiza. Basugurura kapo ni nyegezemo.
Eh bana mama, mimi nakwambia mimi siko rusangi, siko wakwenu kabisa. Eh? Mimi sitaki nikie kufa juu yako mama. Wende.
Hey, wawe ni mubiki. Uraje hey. Sure mama toka kwa basi. Ntabwo rewe ndikubwira.
Monsieur, vraiment mie niko mtoto wa Bugo, u mama hapa njoo harusani.
Ibyo sa birandeba yewe.
Ninje ninda nikuba jije.
Nini basi niko sangu? Haiko kosa yangu kabisa.
Hanisoni.
Madame, depuis ça nilaza kuambia sema uendo jificho kusikia. Monsieur, utaza bakia naye komsa. Eh utaiwa tu.
Kumba shove itonde. Na urumunya bwo kazi bivuza ko na urumunya mahanga hano. Urabyumva neza?
Unasema?
Kura gukora ngibyo tugoba gukora no muguru twaye.
Eh banduku monsieur, anganiangalia bia msura unaona eh? Mimi sina kabisa sura ya barusangi banduku.
Urafuza mwenjenda besha? Ukomokina haka wawe? Are, mngeese hasi. Vuba mutijame hasi. Mwubi kende vuba.
Alo? Bagira maanyeche zifiru kunhavane kuli bariere.
Urimbuchi. Mereza wa telefone harifomu. Ndafuza mwumere zani. Hasoni. Ninde mrikufugani.
Banduku madamu wanafua nini sasa?
Ndakuba za kukutansuvi za ninde mrikufugani. Kuhama gayeni.
Utatuma wanatuwa sana wanafua nini.
Woy. Yushoka. He? Yuko ni meru kwa yu mugara wanjui kuye hei.
Mugara wanjui? Meru
yu mugara wanjui tunzegute.
Ubuze mugara wanjui?
Wewa ikuye hei. He? Yeah. Mugara wanjui muzegute wu. Urasa kutuhiga.
He? Mushingana, umvirizi ndagu sikuli. Urumba, sokuru wanjui ya buki muhumu. Nukuli, ya miaka nyene yogu huunga ya hungi iru sangi. Hanyi majere ero na lima zinya kamisi ndonderi mjango wanjui muhumu. Nane tu kwalituza nanye, nui mshoferi ni mwene wachu. Inawe ya kuri yivugo. Kwalituje kuraba, abi wachu nyene bi muhumu. Nukuri.
Nivuga nibyara?
Simbeshe ndakurahi.
Nuzo ushatse kuva ko turi umuryango umwe nge nawe.
Urumva umugore wawe nimba ari mwene wacu urumva nawe ucubyumva nyene.
Ye data we. Ibi ntenge gukora koko mwoka byaramwe nibimenyekana birafatwa gute koko. Madame Babarape.
Kweli vraiment kujije batwa seme juu ya masura kisiba nafanana mimi nakwambia iko.
Oya wowe cheche kahonga. Nuwaruje kumutanga usinenge kwihekura. Eh?
Vraiment unajua mtatu chasikia boga boga ndiro kwashani kamaza.
Yo. Nashatse umuryango mwiza rwose. Nge ndumva nkozwe ni story pe. Pika chingaro. Ibintu rwose ni somo kuri njewe na bari abagenzi banje rwose. Niko basha. Umva aya bafute dukuye kuyareka rwose. Igiye cyarageze ngo tuva mu mugome nk'ubu ngubu. Sha umva mwijyahe no mabwira abanyicyo gikomeye kabisa. Sha numva hari mipaka itandukanye turere dukomokamo. Ari kuko biri kose dufitanye amasano ya hafi cyangwa ya kure. Mbese sha ni nk'umuryango umwe pe. Basha umva ni muza tutaye tuva muri ibi bintu. Nabari abantu twetwa fashe umva ni mumara kure batahe umva bagira taje bagita ngai bibintu nakoze ko rota ibintu nakoze ko rota ibintu nakoze ko rota ibintu
cyari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akawe nunga dushetu wa turabangira makumi vigani watu katua fitia mlika nukanya dushimile mwege mwese mwaliko umaradute gabiri. Kuni mikro marikume na Diane ni nahazwe na bategure nongira ndo wa shikiriza no makuru ya koze na Diataha yali muhinga bugi vyuma. Tuwe mikuizina gye bagenzi watu tuvike wanwe tui freeza kuanda nyambura ni kwa mtio mbrimo vyose na huta.
Radio Ijwi ya Amerika yabaye kisubizo chachu. Radio Ijwi ya Amerika yo yabaye kisubizo chachu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye kisubizo chachu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye kisubizo chachu. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye kisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu. Mugutera
igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
kunze bijwi rya Amerika. Umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bunga bunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mvuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook. Umwigi komedi cy'amakomani